Hii ni Radio Ijwi Amerika. Radio Ijwi Amerika samira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Fidel Yongabo. Mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ni metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose no kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi ry'Amerika. Umunyarwanda Abdallah Saif yari umuhuzabikorwa w'ihuriro Nyarwanda RNC yaraye yishwe arashwe mu gisagara cya Cape Town muri Afurika y'Epfo.
Umuntu yakwibaza ati kuki ari Abanyarwanda baharasirwa kandi haba n'abandi baturage bavuye mu bindi bihugu. Ibyo rero ni ikibazo natwe tugikurikirana kugira ngo tuzamenye neza uko giteye.
Uyo ni Etienne Mutabazi, umuvugizi w'ihuriro Nyarwanda RNC. RNC ni umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Uyu munsi amashuri yasubiye kugurura muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo inyuma y'amezi abiri yaramaze yugawe kubera virusi ya corona. Ambasaderi w'Ubutaliyano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yiciwe hafi y'igisagara cya Goma mu gitero cy'abantu bitwaje ibigwanisho. Ishyirahamwe ritabara imbabare ku isi Croix Rouge rikeneye imiliyoni zirenga 9 z'amadolari yo gutuza ikiza cya Ebola cyasubiye kuvugwa mu burengero bwa Afurika. Abagwanyi bikekwa kuba intagondwa zitirira idini rya Islam barayabisha abafasoni 4 bakorera mu gisata cy'ubutabazi muri Pakistan. Ido ni ido ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ambasaderi w'Ubutaliyano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yishwe. Thomas Kamirindi araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Mu itangazo rigufi yashyize ahagaragara Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubutaliyani ivuga ko Ambasaderi Luca Atanasio yaguye mu gico cy'abantu bitwaje imbunda muri teritwari ya Nyiragongo hafi y'umujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya Ruguru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imodoka yarimo yari kumwe n'izindi za PAM ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa zagendaga zishoreranye ibyo bita convoi mu Gifaransa. Yari ambasaderi i Kinshasa kuva mu 2017. Uretse ambasaderi Atanasio, Ubutaliyani buvuga ko n'umusirikare wabwo umwe yaguye muri iki gico yari mu bashinzwe umutekano w'abari muri izi modoka by'umwihariko wa ambasaderi Atanasio. Umushoferi wari utwaye ambasaderi nawe yishwe. Abakomerekeye mu gico bajyanywe mu bitaro bya Loni i Goma. Ikigo ntaramakuru Reuters cyo mu Bwongereza kivuga ko iki gico cyari kigamije gushimuta ambasaderi w'Ubutaliyani. Mu mwaka w'2018 Abongereza babiri bashimuswe n'abantu batazwi mu karere ambasaderi Atanasio yiciwemo uyu munsi.
Urakoze Thomas. Ishyirahamwe ritabara imbabare ku isi Croix Rouge rikeneye miliyoni zirenga 9 z'amadolari zo gutuza ikiza cya Ebola cyasubiye kuvugwa mu burengero bw'akarere ka Afurika. Inkuru tubaza mugenzi wacu Diane Nini Nahazwe.
Mohamed Mukie atwara iryo shirahamwe ku mugabane wa Afrika yatangaje ko ayo mafaranga akenewe azofasha gukinga ico kiza muri Guinea, Liberia, Côte d'Ivoire, Mali, Senegal na Sierra Leone. Muri urwo rutonde rw'ibihugu Croix Rouge yifuza gukingamo Ebola aho ico kiza kimaze gushika ni muri Guinea gusa. Yamara uwo mutegetsi hashimangira ko ivyo bihugu vyose bishobora navyo gutandukirwa atagikoze. Ejo kwa Mungu niho Guinea yatangaza ku mugaragaro ko yatewe na Ebola. Abajeje ugisata c'amagara y'abantu muri ico gihugu bemeza ko bane bava mu burere butandukanye ari bamaze guhitanywa n'ico kiza cari carasezerewe kuva mu 2016. Vyari bitegekanijwe ko ejo kwa Mungu incanco zigera ku 11,000 zatanzwe n'ishami rya ONU ryita amagara y'abantu ku isi OMS mu mpfunyapfunyo zishika muri Guinea. Ariko imvura nyinshi yiriwe irarwa yatumye iki gikorwa kidashoboka, gutyo ibikorwa byo gutangura gucanda abanyagihugu vyari bitegekanijwe ko biza gutangura no munsi kuwa mbere vyimurirwa ejo ku munsi wa kabiri. Ahandi hamaze kwibonekeza ubwandu bwa Ebola ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri ico gihugu babiri muri bane banduye baritavye Imana nk'uko abajejwe igisata c'amagara y'abantu babitangaza.
Urakoze Diane. abagwanyi bikekwa kuba intagondwa zitirira idini rya Islam barayibisha abafasoni bane bakorera mu gisata cy'ubutabazi muri Pakistan. Diane Nini nahazwe abandanye n'ino nkuru.
Polisi ya Pakistani yatangaje no makuru no musi kuwa mbere ivuga ko imodoka abapfasoni barimwo yagabwe ku igitero higihe bariko baja ku mirimo yabo ya minsi yose. Umushoferi w'umugabo yarabatwaye yarakomeretse, umupfasoni wa gatanu nawe arusimba ku gihamana. Izina ry'ishirahamwe bakorera ntiryatangajwe, ariko polisi y'ico gihugu yavuze ko ari ishirahamwe rironse inyigisho zo kwiteza imbere abapfasoni baba mu gihugu hagati muri Pakistani. Nta murwi n'umwe uyitiriye iki gitero, naho hari ukwikeka ko coba cakozwe n'intagondwa ziyitirira idini rya Islam.
Tugushimire Diane. Umuryango w'ubumwe bwa Buraya uriteguriye gufatira ibihano abatembagaje gutegetse muri Myanmar. Ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu Diane Nini nahazwe.
Nitangaza abashikiranganje bajeje imigenderanire n'amakungu mu bihugu bigize uwo muryango basohoye mu nama yabahurije i Bruxelles ku mugwa mukuru w'Ububirigi. Bavuze ko abagize uruhara bose mu itembagazwa ry'ubutegetsi ku igenekerezo rya mbere uku kwezi kwa kabiri babwirizwa guhanwa. Iryo tangazo naho ridatomora ubwoko bw'ibihano buzofatwa, rivuga ko azoba ari ibihano bikarishe uko bizojaho naho bikaba bikiriko birirwa. Muri iryo tangazo umuryango umwe bwa Buraya usaba ushimitse ko abasirikare batembagaje ubutegetsi bo busubiza abasivili bidatevye. Inama nshingamateka yitorewe n'abanyagihugu nayo igatangura gukora. Abashikiranganje imigenderanire ya Buraya n'amakungu muri iyo nama yabo bafatiye kandi ibihano abategetsi bo muri Venezuela 15 bagirizwa kubangamira demokarasi y'ico gihugu. Aba baje biyongera ku bandi 55 bari basanzwe ari mu bihano. Vyitezwe ko uwo muryango uza gufatira ibindi bihano Uburusiya kuri ipfungwa ry'umunyepolitiki Alexei Navalny atavuga rumwe na leta y'ico gihugu. Kuri ino dosiye umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Anthony Blinken arahava agirana inama biciye ku buhinga bwa none n'abo bashikiranganje ba Buraya. Mu bindi vyitezwe ko baza kuvugana ko harimo n'ikibazo co muri Myanmar. Hagati aho kuri no wa mbere abatarashobora kumenyekana igitigiri boba bakomerekeye mu myerekano y'abanyagihugu babandanya kwiyamiriza itembagazwa ry'ubutegetsi muri Myanmar ryakozwe n'abasirikare.
Tugushimire kandi Diane. Ibihugu by'ibihangange biriko birarungika amato y'intambara mu gice cy'ibahari kiri mu bumanuko bw'Ubushinwa, amazi ashobora kuberamo imishamirano kubera ubucuruzi mpuzamakungu bwinshi buhaca. Thomas Kamirindi adufite ibindi.
Inyanja y'Ubushinwa ifite ubuso bwa kilometero kare miliyoni 3.5. Ni igice cy'inyanja ya Pasifika. Ikikijwe n'ibihugu birindwi ari byo Ubushinwa, Singapore, Malaysia, Vietnam, Philippines, Brunei, Taiwan na Indonesia. Byose bihora bivuga ko ari yabo, abandi nabo ngo ni yabo, cyane cyane ibirwa byinshi biyirimo bakanayita amazina atandukanye yabo bwite. Iyi nyanja ikize ku burobyi cyane. Kimwe cya kabiri cy'amato yo kuroba yo ku isi yose niho abarizwa. Uretse ibyo, ni inzira ya kimwe cya kabiri cy'ibicuruzwa byo ku isi na kimwe cya gatatu cya peteroli y'isi yose. Ifite n'undi mutungo kamere utubutse. Ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe kumenyekanisha iby'ingufu, US Energy Information Administration, kivuga ko inyanja y'Abashinwa ibundikiye peteroli ingana n'utugunguru miliyari 11 na metero cube miliyari 190,000 z'umwuka utanga ingufu cyangwa gaz. Ibihugu by'ibihangange birega Ubushinwa ko bushaka kuyigarurira kubera ukuntu bugenda buhongera igisirikare cyabwo mu mazi no mu birwa byaho. Niyo mpamvu nabyo bishaka ko igisirikare cyabyo kihagaragara no kurengera inyungu zabyo.
Ayo yari amwamwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri ko mubandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika isamiraniro Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ukanya makuru yo mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini muri Afrika y'Epfo mu Nyarwanda, Abdallah Sef Bamporiki yari umuhuza bikogwa wihuriro nyarwanda RNC ridacana uwaka na leta y'u Rwanda yaraye yishwe arashwe byabereye mu gisagara cya Cape Town. Mugenzi wacu Venice Shimimana akorera mu biro by'ijwi ry'Amerika Londres mu Bwongereza yavuganye n'umuvugizi wa RNC Etienne Mutabazi ari muri Afrika y'Epfo abanza kumubaza uko byagenze.
Uko byagenze rero nuko ejo ku gicamunsi hari umuntu w'umunyagihugu w'intahangaha wahamagaye Abdara Seif Bamporiki kugira ngo aze amugurishe gitanda kuko asanzwe akora ubwo bucuruzi bw'ibitanda n'ibintu bimeze gutyo. Noneho Bamporiki aviwe mu mwe kamyoneti ye ajya ahantu akorera hitwa Philippe ahura n'uwo muntu wari wamuhamagaye noneho ashyiramo igitanda mu modoka ye ariko ngo akumva nta mutekano afite. Nibwo yabwiye mugenzi we bakorana nabo umuyoboke w'ihura ko amusaba ko yamuherekeza. Noneho aramuherekeza bajyanye icyo gitanda cy'uwo muntu nko mu birometero bibiri kuva Philippe ujya hariya bita Nyanga. Bahageze ngo ahantu bahagaze umuhanda wari urangiye rwose ubona imodoka itaka turetse gusubira inyuma gusa ngo nibwo umuntu yavuyemo avuga ko agiye kuzana amafaranga yo kwishyura. Ngo bamutegereza nk'igihe kigeze ku minota 15 nkaho yagarutse bategereje umwanya muremure nibwo wa muntu wajyanye na Bamporiki avuye mu mwanya w'imbere aho bari bicaye mu modoka ajya inyuma aho igitanda cyari gihari kugira ngo ahagarare arebe mu cyerekezo cy'aho wa wundi yarengeye. Ahubwo abona haje abandi basore abagabo babiri noneho baraza umwegera imodoka asa naho wenda agiye kuyihagarika iruhande noneho undi arayizenguruka ajya ku mwanya w'umushoferi ariwe Bamporiki aricayemo avanamo imbunda aramurasa amurasa isasu rimwe niryo ryahise rimurangiza. Noneho mugenzi wa Bamporiki abibonye kubera ubwoba arirukanka kujya ngo ajye guhuruza nta n'uburyo arasigaye kuko amatelefoni yose yari ari imbere. Ubwo rero aho agarukiye cyangwa se na polisi hageze baze basanga bamurambo wa Bamporiki urambaraye aho ngaho ikamyoneti n'igitanda ndetse n'amafaranga yari muri bya bindi dutwama amafaranga za porutemone yiraho amafaranga bayatwaye n'ubwo rero bavanye umurambo ngaho bawujyana mu buruhukiro. Ayo niyo makuru twashoboye kumenya.
Uvuze ko polisi yatangiye iperereza, hari icyo mwari mwamenya amagingo aya?
Ntacyo twari twamenya kuko nta n'ubwo bamujyanye kuri sitasiyo ya polisi ya Nyanga bamujyanyeho bitakari gica ni icyicaro gikomeye cya polisi. Ubu nibwo turagumya tubaza, urumva ni ibintu biba bigwiririye abantu. Abdara ni umuyisilamu, turimo no kwitegura kuza kumuherekeza nyuma ya saa sita ariko tuzanakomeza gukurikirana neza uko amaperereza azagenda.
Umutekano w'abanyarwanda aho muri Afurika y'Epfo wifashe ute?
Muri rusange umutekano ni mwiza kuko kino gihugu kirawutanga, gusa nyine nabo bantu baba bishwe imbere y'abakatiwe Bamporiki muri cyumwe yapfuyemo hari undi n'umunyarwanda nawo wishwe arashwe i Cape Town. Ku buryo rero amaperereza zikomeza kugira ngo hamenyekane icyaba kibirinyo.
None kuki uwo mujyi wa Cape Town ari wo urasirwamo abanyarwanda cyane, umutekano waho ntabwo wifashe neza?
Ntabwo umuntu yabivuga gutya, ahubwo umuntu yakwibaza ati kuki ari abanyarwanda baharasirwa kandi haba n'abandi baturage bavuye mu bindi bihugu. Ibyo rero ni ikibazo natwe tugikurikirana kugira ngo tuzamenye neza uko giteje.
Etienne Mutabazi, umuvugizi w'ihuriro nyarwanda RNC, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'Amerika.
Namwe murakoze cyane Venuste.
Tugushimire Venuste. Tuve muri Afrika y'Epfo tuze mu Burundi, aho bonesha FM imwe mu maradiyo yari yafatiwe ibihano yaronse uburenganzira bwo gusubira gukora ihawe n'urwego sense rugenzura amaradiyo n'ibinyamakuru mu Burundi. Inkuru dushikizwa na mugenzi wacu Desire Atungimana ari Kigali mu Rwanda.
Leo Masengo arongo iradio bonesha FM yarekuriye kuri no wa mbere gusubira gukora n'ikigo cy'igihugu kijejwe gucungera kwimenyesha makuru bikora sense, arashimiye ngingo ahamenyesha ko bihanganye bihagije, akabashimira abafashije bose ahereye ku mukuru w'igihugu.
Cya mbere nuko arakanyamuneza kenshi cyane gose kuri twebwe tugiye gusubira gukora ama imyaka itanu yari iheze n'imyinshi ariko ntacu kwihangana baravuga yuko kenshi bitanga ibintu byiza. Icya mbere rero nutangura ni ugushimira umukuru w'igihugu wenyine yabitahuye yatahuye yuko amaradiyo nubwo yoba yaragize ikosi ricanke ririya takihano cuko yugwagwa burundu canke asamburwa gitegekanijwe. Cya kabiri ni gushimira ugwego sense kubera ko mu ndwi zitatu umukuru w'igihugu asabye ko bibiganiro bibihano bigahagarikwa mu ndwi zitatu ugwego sense rwashitse ku kintu kiboneka cyane rwose.
Ku kibazo kijanye n'uburyo busabwa kugira iyo radio isubire gukora, Leo Masengo abona ko ari ikibazo gikomeye. Asaba umukuru w'igihugu ko ikigo kijejwe gufasha ibimenyeshamakuru cyo haguruka kikabafasha.
Ikindi kibazo tugiye guhangana nacyo, kibazo cy'uburyo, kibazo cy'ibyuma bimaze imyaka itanu, bimwe byarasambuwe, ibindi naho bitasambuwe kubera umwanya byaranonekaye, birumvikana. Ariko twebwe kubera ko impumu twa twari dufitiye banywanyi bacu, tugiye gukora uko dushoboye, twibaza yuko mu bisanzwe SMC yaduhaye ukwezi ko twoba twatanguye gukora, ariko twe tuzogerageza n'imbere y'uko kwezi tuzobe twasubiye guhura n'abanywanyi bacu.
N'abanyagihugu batandukanye mu gihugu cy'u Burundi bari basanzwe ari abanywanyi b'iyo radiyo barashima ko igiye gusubira gusamirana. Batamaradiyo yabaye menshi, abanyagihugu nibo bavyungukiramwo.
Twaryoheye kumva yuko Monisha FM igiye gusubira gusamirana mu gihugu cy'u Burundi, kandi tunizera yuko n'izindi radiyo zari zafatiye ibihano nkayo zizosubira gusamirana mu Burundi.
Tuvyakiranye akanyamuneza, tugasaba ahubwo ko na Europea ko yugururwa n'ibindi bimenyeshamakuru bisigaye byugururwa, kandi habe gucunga umutekano w'abamenyeshamakuru n'ibimenyeshamakuru nyene. Amaradiyo agacunga umutekano kugira kore yidegembya.
Nahara kamwemwe ku muyobozi wabonesha FM Adrien Horimbera Rongo ishyirahamwe Association Radio Sans Frontiere ryashinze Bonesha ntiyemera ubwo buyobozi.
Ubwo buyobozi bushasha bwa Bonesha tukabufata nk'ivyaduka, kuko mu bisanzwe naho yoba ari umuyobozi mushasha, ishyirahamwe ndongoye ARF niryo ryonyine rigena umuyobozi w'iradiyo.
Iyo radiyo rero yahawe ukwezi kumwe ngo ibe yuguruye. Nestor Bankumukunzi anayitekerera impanuro.
Bagomba kwibutsa abarongoye iyo radiyo Bonesha FM ko bokwamana ntaryo bakora bisunze amategeko agenga umwuga, amategeko agenga igihugu, kugira ngo ntihagire ayandi makosha yokorwa.
Iyo radiyo yuguruwe hari haheze indwi zitatu umukuru w'igihugu asavye ugwego sense ko amaradiyo yugaye bogirana ibiganiro kugira asubire gukora. Muri kino gihe amaradiyo acugawe ni Ijwi rya Amerika, BBC, RPA na Television Renaissance. Désiré Hatoumana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Désiré.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu, canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Rwanda abaganga bakurikirana indwara ya COVID-19 mbere n'abagwayi iyo ndwara baremeza ko umuti mushasha favipiravir ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu buherutse kuzana wagabanije cyane abageramiwe n'ico kiza. Inkuru twateguriwe na Asunta Kaboy.
Hashize ukwezi Minisiteri y'Ubuzima itumije umuti ugabanya ubukana bwa COVID-19 mu rwego rwo kugabanya umubare w'abahitanwa n'icyo cyorezo mu Rwanda. Muganga Nyeshimana Menelase ushinzwe ubuvuzi bwa COVID yabwiye Ijwi rya Amerika ko uyu muti ufasha abarwayi ba COVID-19 batarazahazwa n'iyi ndwara. Uyu muganga asobanura ko uyu muti bawuha umurwayi utararemba kugira ngo bahagarike ikwirakwira ry'iyi ndwara mu mubiri we.
Umurwayi tuyandikiye ni umurwayi uba ugifatwa atarazahara muri babandi badafite ibimenyetso cyangwa bafite ibimenyetso byoroheje, abo ngabo bibagirira akamaro. Ntabwo bakomeza kuremba, ntabwo ibyari inkorora bihinduka umusonga w'akaga cyangwa se umuntu akajya kuri bomboni cyangwa ku mashini. Abari muri kigero cy'uburwayi buremereye aho virusi yarangije kororoka ku bigero birenze za miliyari, ugasanga iyo virusi yarangije kwinjira muri selile z'ibihaha zitagira ingano, abo ngabo uyu muti ntabwo uba ukibafashije. Ni virusi yororoka cyane uburyo bisaba kwitanguranwa ukayifatira n'itaroroka ngo ikwirakwire mu bice byose by'umubiri.
Muganga Joel Bahoza ukurikirana abarwayi ba COVID-19 mu ivuriro ryo mu Gatenga agaragaza ko abanduye iyi ndwara bahawe uyu muti hakiri kare bakira mu minsi mike ugereranije na mbere uko byari byifashe.
Umuti mushyashya rero bazanye urafasha cyane, bifasha umubiri kurwanya virusi vuba ugereranyije n'undi muntu utawufasha. Ibimenyetso bya COVID biriya birimo inkorora, kubabara mu muhogo, kumva wacitse intege, umuriro, nabyo birangira vuba ugereranyije n'abandi bantu batawufasha mbere tutarawubona mu Rwanda. Ubundi mbere umurwayi gihe muhena yabaga ari iminsi 14, ariko muri iyi minsi aho tumaze kubona favipiravir abenshi bataha ku munsi wa gatandatu.
Ubu ni ukuvuga ngo abarembaga mugera ku rwego rwo gushyira ku mashini nabo baragabanutse kubera uyu muti
cyane? Rwose baragabanutse, imibare yaragabanutse. Twarabibonaga abantu babaga bashyiraga hari indembe zirembye cyane zihumekeshwa n'ibyuma n'amamashini, ubu baragabanutse bigaragara.
Muri iki gihe imibare itangazwa na Minisiteri y'Ubuzima umunsi ku munsi yerekana ko abagenda bakira iyi ndwara biyongereye kurusha abandura. Bamwe mu barwaye COVID-19 uyu muti waramaze kugera mu Rwanda bemeza ko wabagiriye akamaro. Uyu ni umwe mu bavuganye n'Ijwi rya Amerika utifuje gutangaza amazina ye.
Padiri, nkaba naranduye COVID nisuzumishije kuri 22 z'ukwa mbere. Ku itariki 24 nagize amanjina akaze. Ku itariki 26 ntangira guhumeka nabi. Nari indwara iwanjye mu rugo, abaganga bankurikiranaga ndi iwanjye. Kuri 26 rumbuza umwuka utangiye kuba muke. 28 nibwo nitabaje abaganga batubata banjyana mu kigo cyo mu Gatenga. Nari mfite diare ikabije, nari mfite umutwe, inkorora ikaze. Ibyo byose bahise babanza kugabanya ubukana bw'ibyo bimenyetso. Ku cyumweru binini barabima ndabitangira. Na rimwe ku cyumweru nta kuwa kane COVID bishyizemo, nuko ihita bansezera ndataha kandi nishimye.
Mu mpera z'ukwezi kwa mbere u Rwanda rwari rwatumije 18,000 by'umuti ugabanya ubukana bwa COVID-19. Kugeza ubu imibare igaragaza ko kuva uyu muti ugejejwe mu gihugu umubare w'abakira iyi ndwara ugenda wiyongera. Ariko muganga Nyeshimana akemeza ko no kwivuza kare byongerera amahirwe abafashe iyi miti gukira vuba.
Favipiravir yabigizemo uruhare, ariko hari n'ibindi byinshi byabigizemo uruhare nko gukomeza gushishikariza abantu kwipimisha hakiri kare. Ngira ngo murabizi ko hari igihe cyageze abantu bakajya baza kwa muganga batinze kubera ko yabanje kumva ko ari nka malariya arwaye, ariko tukagerageza gushyiramo ingufu mu gusobanurira abantu ko umuriro wa malariya n'umuriro wa COVID ntushobora kubitandukanya ku giti cyawe. Bitandukanywa gusa n'uko wakoze ikizamini, ugashyiramo n'uwo muti wongerera abantu icyizere. Uwo muti utuma abantu bashobora gukiyaringa iyi virusi mu gihe gitoya, nibyo bibyara imibare myinshi y'abantu bakira.
Mibare iherutse gutangazwa na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko abantu 18,553 aribo bamaze kwandura COVID-19 mu gihugu hose. Muri bo abagera ku 16,883 bamaze kuyikira, 49 nibo yahitanye, mu gihe 1,000 aribo bakirwaye. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tugushimire Asumta.
bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0.
Naho kwadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Tuve mu Rwanda dukubitire muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho kuri uyu wa mbere amashuri yasubiye kugurura muri ico gihugu inyuma y'amezi abiri yaramaze yugawe kubera virusi ya corona. Inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari buvira.
Byari ibyishimo byinshi ku banyeshuri, abarezi ndetse n'ababyeyi kubona amashuri yongera gufungurwa imiryango muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri bimwe mu bigo byo muri Buvira twagiye tunyuraho nko kuri Les Anges, kuri Nuru, kuri Esteyi, wabonaga bakajeje ingamba zo kwirinda coronavirus zirimo gukaraba intoki ndetse no kwambara udupfukamunwa. Kuri bamwe mu banyeshuri n'abarezi, Ruremesha Cubahiro ni umurezi wigisha ku ishuri rya Esteyi, aragaruka kuri zimwe mu ngamba babafashe mu gutangira iki gihembwe cya kabiri nyuma y'amezi abiri amashuri yari amaze afunzwe.
Uyu munsi kuva saa 6:30 za mu gitondo njene nahageze njo hageze mbere, maze kuhagera abana bato bose nahise ntangira guhura nabo kubera ko cari igihe kirekire bari mu mago kandi bifuzaga gusubira ku mashuri. Nari nahageranye n'abana bose n'abandi bakomeje kuza basanga nyine twashitse.
Muri kwirinda gute virusi ya corona hano ku ishuri?
Kuko leta yashyizeho ingamba, twabikoze icya mbere nuko umwana wese yinjira yategerezwaga kubanza gukaraba amazi yari ateganijwe aho ngaho ndetse n'isabune. Uretse icyo ngicyo, hari abaje deja bafite udupfukamunwa, n'abatabizanye bose twababwiye ko ku munsi w'ejo bagomba kuzaza mu masale. Twagerageje kudisposa amapipitire neza, mu bisanzwe hari igihe wasangaga nko kuri pipitire imwe yicayeho abantu batatu, ariko uyu munsi twagiye tudisposa mu buryo pipitire yicaraho abana babiri babiri kugira ngo bategerane.
Nahimana Esperance nawe ni umurezi kuri iki kigo cya Esteyi, avuga yuko kuri wari ibyishimo byinshi kuko bagiye kongera guhembwa.
Twashimye kubera ukuntu amashuri yuguruye, kubera nka twege twahora twigisha kuri prive ntitwahembwa. Turashima ukuntu amashuri yuguruye, ikrizi yari yatwishe. Turashimye ukuntu amashuri yuguruye. Ubu tugiye kongera guhembwa, ni abana bakomeza baza ku ishuri n'ababyeyi bazoriha, tubizeye ko tuzakomeza guhemba. Inzu zabomotse, turabona n'ingene n'amahera yo gupanga nayo kubakisha, byose byari bitugoye.
Bamwe mu babyeyi bo mu mujyi wa Uvira babwijwe ijya Amerika ko ari umunezero mwinshi kuba amashuri yongeye gufungurwa, ariko bafite impungenge ko hari igihe ashobora gufungwa kuko atari bwo bwa mbere afungurwa kongera agafunga kubera virusi ya corona.
Twebwe nk'ababyeyi twishimiye ko amashuri yongeye gufungurwa kuko hari hagize igihe amezi abiri abana badahaye biga. Twebwe nk'ababyeyi twari ko tubona ko hari ibibazo bibiri, abana bo bahibirara badahaye biga icongeho kandi bagasubira inyuma. Ariko kuba leta asubiye kwibuka kandi kuko bashobora gufungura kuko ababyeyi twese tukabona abana basubiye ku ishuri, twabyishimiye cyane. Ariko impungenge gusa tugenda tugira nuko ubundi bari bafunguye nyuma yabwo barasaba kandi twumva barafunze, icyizere ntikiraba cinshi cyangwa ntikiraba cyose kubona kuko bizakomeza, ko turabona ko kandi ejo bundi basubira bagatangaza gufungwa. Ariko turizera ko ubutegetsi bwacu ari umubyeyi nimba akomeje kugira uruhuha n'ubuhahara bw'abana ko bashobora gusubira ku ishuri.
Mumenye yuko amashuri muri Congo yafunzwe tariki ya 18 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2020 kubera virusi ya corona. Vedaste Ngabo ku bwa Radio ya Amerika ubira mu Ntara ya Kivu y'Epfo.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
yisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Jutu mwese mkunda la dijwida Ameriki bigani yudu tawategulia mwela kakanya bigaru kienga aha. Tushimi bagenzi wacu wagizuru hara mwitegu kwa jama kuru tukwa washikirize. Turi mungoza watu kweli kiza cha COVID-19 tulashimie kani Fasil Gebeyehu. Yatufashije kwe giranyi bigani ilo tukwa wateguli idiguema niwe ya bihagarari. Kuri mikro mwalikume na anje Fideni Yonga. Tuwaseze tuifuriza kugiribi hevziza. Mubandanya kumviza radio ya anyu ijwida Amerika.